Iswit ya Amerika. Radio Iswit ya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda cyo tumwese muduteza amatwi mwirewe neza hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Fiden Yongabo
afatanyije nange Ernest Ugeziwe ndabaramukije kandi mbahaye ikaze mu biganiro byacu.
Umutekano w'igifu nicyo kintu cyame tuzareba mu kwezi kwa cyenda ko tukuraho iri yategeko ribuza abaturage guhinga ibyo bifuza. Abaturage bakagira uburenganzira. Cya kabiri nicyo kijyanye n'ubuhinzi n'ubutaka. Abanyarwanda basubiza ubutaka bwabo, ase dukuraho n'umusoro w'ubutaka.
Uwo ni Frank Habineza, umukandida w'umugambwe uharanira demokarasi no gukingira ibidukikije mu Rwanda, avuga ko akimara gutorwa azokoraho ikori ry'ubutaka abanyagihugu bakwa na leta yari mu karere ka Kirehe mu ntara y'ubuseruko bw'igihugu. Leta ya Amerika yafatiye uno musi kuwa mbere ibihano abanyayirani n'imigwi 10 n'amashyirahamwe 18 zagiriza ko bafasha umugambi werekeye misile balistike ubugiye guca Iran hamwe no kugira uruhara mu masezerano yerekeye ibigwanisho.
Naho umunyamategeko w'umudage Ulrich Weber yatangaje raporo nshya ku kibazo cy'ihohoterwa muri Kiliziya Gatolika. Iyo raporo ivuga ko abana b'abahungu barenga 500 bakorewe ihohoterwa cyane cyane rishingiye ku gitsina mu Budage hagati y'imyaka 1945 n'umwaka w'1992.
Burkina Faso na Cote d'Ivoire bihugu bibiri bigeramiwe n'ibitero by'iterabwoba bishaka kurwaniriza hamwe iterabwoba.
Uyu munsi kandi Afrika y'Epfo yizihije isabukuru y'imyaka 99 y'amavuko y'umukambwe Nelson Mandela. Abaturage bitabiriye ibikorwa by'urukundo bafasha abatishoboye mu gihe kingana n'isaha n'iminota 7 cyangwa se iminota 67.
Tutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagirije uno munsi wa kabiri abademokrate n'abarepublika bakeyi, ni mu nyuma y'uko akigoroka nyuma k'abarepublika ku gutunganya gushasha uburyo abanyamerika bivuza kananiwe kugira icyo gashikako. Mu byo yanditse ku rubuga Twitter no munsi wa kabiri, Perezida Trump yahayagije akigoroka abarepublika batari bake ku gutunganya gushasha uburyo abanyamerika bivuza. Yamenyesheje ko yifuza kwitegeko ritunganye kugenda abanyamerika bivuza rihari muri iki gihe rizwi ku izina rya Obamacare risambuka. Yabaye inshuro igira kabiri integuro y'itegeko ritunganya gushasha uburyo abanyamerika bivuza yatunganijwe n'abarepublika ataco ishika ko mu kiringo cy'amezi abiri. Perezida Trump yasavye inshuro zitari nke gukuraho no gusubiriza itegeko rihasanzwe ritegekanye uburyo abanyamerika bivuza.
Twerekeje no mu gihugu cy'Ubudage, umunyamategeko w'Umudage Ulrich Weber yatangaje raporo nshya ku kibazo cy'ihohoterwa muri Kiliziya Gatolika. Iyo raporo ivuga ko abana b'abahungu barenga 500 bakorewe ihohoterwa cyane cyane rishingiye ku gitsina mu Budage hagati y'umwaka w'1945 n'umwaka w'1992. Kuva mu mwaka w'2015, iyi mpuguke Weber yatangiye iperereza kuri korali ya Domspasten, imwe mu makorali azwi cyane ku isi. Aha yasanze abahungu 547 barakorewe ihohoterwa ririmo irishingiye ku gitsina ubwo babaga bigishwa ibijyanye n'umuziki muri iri shuri. Abantu 49 nibo bakekwaho gukora ibyo byaha. Uwashyizwe mu majwi cyane muri iyi raporo nubwo we yahakanye kuba yahari ibyo yamenye ni George Ratzinger, umuvandimwe wa Papa Benedict wa 16 wayoboye Kiliziya Gatolika kugera mu mwaka w'2013. Uyu muvandimwe we ashinjwa kuba ataragize icyo akora kuri iri hohoterwa mu gihe yayoboraga iyi korali hagati y'umwaka w'1964 n'umwaka w'1994. Diyoseze Gatolika iyi korali ibarizwamo yemeye gutanga impozamarira ku bahohotewe bitarinze impera z'uyu mwaka. Izaba ingana n'$23,000 by'amadolari y'Amerika, gusa nta kizere cy'uko abakoze ibi byaha bazabihanirwa kuko hashize igihe kinini bibaye.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mwandanya kumviriza makuru twabateguriye. Leta ya Amerika yafatiye uno munsi ku wa kabiri ibihano abanya Iran n'amashyirahamwe 18 zagiza ko bafasha mu mugambi werekeye misile balistique w'igihugu cha Iran hamwe no kugira uruhara mu masezerano yerekeye ibigwanisho. Ivyo vyabaye umunsi umwe inyuma yo kwa Amerika yasubiye kwemeza ko Iran iriko yubahiriza amasezerano yashitseko n'amakungu mu mwaka w'ibihumbi 2015 ku mugambi w'ico gihugu werekeye ubuhinga bwa nuclear. President wa Amerika Donald Trump yari yanebaguye bikomeye ayo masezerano. Amerika ibandanya kugira impungenge zikomeye ku bikorwa vya Iran mu karere ko mu buseruko bwo hagati bigiramira umutekano n'iterambere muri ako karere. Ivyo vyatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika. Ibihano Amerika yafatiye Iran bizibira amatunga yariyo yose y'abantu ku giti cyabo n'amashyirahamwe ashobora kuba ari ku butaka bwayo hamwe no kubuza Abanyamerika kugira imirimo y'ubudandaji muri Iran. Yamara ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwamenyesheje ko inama nshingamateka bwayibwiye ku munsi wa mbere nguko bubisabwa ko bwasubiye kwemeza ko Iran yubahiriza amasezerano yashyizweho n'amakungu mu mwaka w'ibihumbi 2015. Leta ya President Trump iriko ikorana na leta y'ibihugu bicuditse kugira bibone ko aya masezerano yubahirijwe neza. Abategetsi bo mu biro bya president bavuga ko aho leta ihagaze ku vyerekeye amasezerano amakungu yashyizeko n'igihugu cya Iran ari kibazo kibandanya kwihwezwa. President Trump yatangaje ku buryo butomoye ko yifuza guhinyanyura ingingo zirimwo amahinyu muri aya masezerano.
Ndadizwi rya Amerika niyo mukomeje gukurikira uyu munsi. Kandi mu gihugu cya Afrika y'Epfo barizihiza isabukuru y'imyaka 99 y'amavuko y'umukambwe Nelson Mandela. Abaturage bitabiriye ibikorwa by'urukundo bafasha batishoboye mu gihe kingana n'isaha n'iminota 7 cyangwa se iminota 67. Icyo gihe kingana n'imyaka 67 Nelson Mandela yamaze aharanira guhindura igihugu cya Afrika y'Epfo. Imyaka 27 muri iyo yayimaze mu gihome azira ku rwanya politiki y'ivangura ruhu apartheid muri icyo gihugu cya Afrika y'Epfo. Buri gihe ku munsi w'amavuko abanyafurika y'Epfo barawizihiza cyane ko anafatwa nk'umubyeyi wa w'iki gihugu. Kuva mu mwaka 2009 umuryango w'abibumbye washizeho uyu munsi w'itariki ya 18 Nyakanga nk'umunsi witiriwe Nelson Mandela hanasabwa abatuye isi gukora ibikorwa by'urukundo. Uyu munsi wizihijwe cyane n'urubyiruko rukora ibikorwa by'urukundo hose mu gihugu. Urubyiruko ruvuga ko nubwo apartheid yarangiye ari inshingano zabo kwibuka abitangiye igihugu barwanya politiki y'ivangura ruhu. Nelson Mandela yitabye Imana mu mwaka 2013 ku myaka 95 y'amavuko. Imihango yo kumushyingura yakurikiwe n'ibihumbi by'abantu ku isi yose harimo n'uwari perezida wa Amerika Barack Obama wari wagiye kwifatanya n'abanyafurika y'Epfo muri iyi mihango.
Tukivuga kuri Afrika y'Epfo no kuri uwo munsi witiriwe Mandela, Pravin Gordhan yahoze ari umushikiranganji w'ikigega muri Afrika y'Epfo yari yirukanywe mu mabanga yiwe mu mpera z'ukwezi kwa gatatu yasavye mu bubayi bwa mbere no munsi kwa kabiri ko perezida Zuma atanga imihoho. Gordhan yifatanije n'abategetsi batari bake mu mugambwe uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo, African National Congress mu mfunyafunyo ANC, n'abayobozi b'amashyirahamwe y'ubudandaji basavye ko Zuma ava ku butegetsi. Gordhan avuga ko perezida Zuma yotegerezwa kuva ku butegetsi akarekera abandi amabanga yo kuyobora igihugu kugira cubahirize ibyifuzo vya Nelson Mandela yahoze ayoboye Afrika y'Epfo nabo bifatanije hamwe mu rugamba rwo kugwanya intwaro karyanisha imiryango ya apartheid. Ivyo Pravin Gordhan yahoze ari umushikiranganji w'ikigega muri Afrika y'Epfo yabitangaje ku munsi witiriwe Mandela uhimbaza itariki y'amavuko yiwe mu mwaka w'1918. Abanyagihugu baratakaje icizere bari bafitiye umugambwe ANC kubera barambiwe n'amarorerwa yerekeye perezida Zuma n'ubutunzi bwifashe nabi mu gihugu. Ibiganiro vya Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ubandanya kubikurikirana kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi ry'Amerika FM 104 n'ibice bitatu Kigali. Mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi kudukurikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radioyacu@gmail.com cyangwa se mukajya kuri urubuga rwa Facebook aho wandika Radio Yacu mu ijambo rimwe cyangwa se ukajya kuri www.radioyacu.com. amakuru yacu yo mu karere reka tuyahere mu Rwanda. Umukandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Frank Habineza kuri uyu wa kabiri yiyamamarije mu karere ka Kirehe no mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba. Habineza yavuze ko mu kwezi kwa cyenda akimara gutorwa azakuraho umusoro w'ubutaka abaturage bakwa na leta. Habineza avuga ko ubutaka ari ubw'abaturage atari ubwa leta. Ibindi kuri iyi nkuru turabigezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asunta Kaboyi uri Kigali.
Mu mujyi wa Kibungo mu karere ka Ngoma, Frank Habineza yamamarije kuri stade cyase Makamba. Usibye abantu bamuherekeje baturutse i Kigali biganjemo urubyiruko, mu mujyi wa Kibungo wasangaga abaturage baho barebera kure imyidagaduro yaberaga kuri stade ahari umuziki ugaruka ku byiza by'ishyaka rya na demokarasi no kurengera ibidukikije. Abaturage bake batagera kuri 50 nibo babashije kwinjira muri stade imbere baza kumva imigabo n'imigambi y'umukandida Habineza. Habineza yabwiye abaturage ko umunsi yatowe azakuraho ubukode bw'ubutaka.
Ni ukuvuga umutekano w'igifu nicyo kintu cya mbere tuzareba mu kwezi kwa cyenda, ko tukuraho iriya tegeko ribuza abaturage guhinga ibyo bifuza, abaturage bakagira uburenganzira. Icya kabiri nicyo kijyanye n'ubuhinzi n'ubutaka. Abanyarwanda basubiza ubutaka bwabo, ese dukuraho n'umusoro w'ubutaka? Kuko iyo ufite ubutaka uba ufite igihugu, uba ufite aho utuye. Twemera yuko ubutaka twabuhawe n'Imana yacu yaremye u Rwanda, ko ari gakondo tutagomba kugwishyurira ari urwacu. Ariko ubu mu Rwanda turabukodesha kuri leta. Buri muntu wese ufite icyapa cy'ubutaka usanga atari imyaka 25 ni 49 cyangwa 99. Tuvuga ngo nyuma y'iyo myaka leta ishobora kubwisubiza igakora ikindi kintu. Reba ufite soko kuruza wawe ari ukiye muri ubwo butaka ukazasanga ejo bundi baza kubikuraho.
Habineza anavuze ku kibazo cya mituweli, avuga ko umuturage atanga amafaranga ye bigoranye ariko yajya kwa muganga ntiyubahwe. Ni umugambi washimishije abaturage bake bari bitabiriye kumva ibyo Frank Habineza abazaniye.
Hari ukuntu ubu tubaho bakadusubiza inyuma, sibyo? Yego, nko kuri mituweli ukaba utishoboye, umukecuru bakushyira mu cyiciro cya gatatu kandi wishoboye kandi amafaranga ntabwo uzabona.
Kindi yaminjira njyewe n'iterambere nyine cy'umuntu abona, kandi nonobo tuweri kubera ntabwo twishoboye. Dushize mu cya gatatu nta murima ngira, nta n'abantu tugira ubu, ariko kwa sohotse tumeze ubu. Rero muri make nta mituweri z'abantu bagize.
Habineza anavuze ko bazashyiraho ikigega kigoboka abantu bananiwe kubona mituweri, kandi ko bifuza ko abanyamuryango ba mituweri bazajya bafashwa kujya kwivuza hanze mu gihe bibaye ngombwa. Uyu mukandida yavuze ko yifuza guteza imbere imiti ya gakondo ndetse n'abaganga gakondo, kuko usanga bagenda basuzugurwa. Habineza yavuze ko azahagurukira kurwanya ikibazo cy'inzara. Uyu muyobozi avuga ko azakuraho politiki yo guhuza ubutaka, kuko yabujije abaturage guhinga ibyo bifuza bagahatirwa ibyo bahinga kandi batishimiye. Frank Habineza yijeje abaturage ba Kibungo ko yifuza kuzongera amazi mu gihe azaba yatowe. Yavuze ko u Rwanda rwugarijwe n'ikibazo cyo kubura amazi meza. Yatanze urugero aho ijerekani y'amazi isigaye igura amafaranga 500 cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Habineza wari umaze iminsi ibiri yiyamamariza mu mirenge inyuranye yo mu ntara y'Iburasirazuba, yavuze ko bitamworoheye na gato.
Twatangiye mu karere ka Nyagatare, aho twari tuzi ko tubikora inama, dusanga ntaho twakoreye. Aho twagiye gukorera dusanga atari ahantu habereye, ndetse ari hafi y'irimbi. Biba ngombwa yuko gahunda yacu tuyihagarika. Uyu munsi twazirukiye mu karere ka Kirehe, nimugoroba twari twabonye leta tubwira ko tutashobora kuyihakorera, ku buryo iyo joro byasabye ko duhindura ahantu turi bukorere. Nuko ikibazo cyabaye, ishuri ryohereje abana bato benshi cyane, abana baza gukora cyo kwavuta nka sabotage. Umuntu avuga ati ngo nipate oya, abana kuvuga ngo oya, asanga benshi cyane bikana ko twavuga kuvuga ngo oya, ugasanga nyine abana bari bafite briefing cyangwa se umuntu wababwiye.
Frank Habineza yavuze ko nubwo bagenda bahura n'ingorane ariko badacika intege. Uyu mukandida avuga ko hari n'abo bajya inzego z'ubuyobozi zikabafasha, gusa agize n'icyo avuga ku bwitabire usanga ari buke bw'abaturage baza kumva imigabo n'imigambi yabo.
Icyo twamenye hariya Kirehe nuko hari abantu babujije abantu bacu kuza bakohereza abana, abantu bakuru babujije kuza ahubwo boherezamo abana. Abana nabo baje gukora gahunda ya sabotage. Ahandi hano twarakoze sensibilisation, ndetse twazengurutse n'umujyi, abaje barahagije. Ntabwo dushobora kurekeraho, tuzakomeza guhangana nabyo kugeza kwemamaza kurangiye. Ko cyo tuzi nuko abanyarwanda badukunze kandi ko bazadutora.
Mugiye mukandida Habineza Frank yari mu karere ka Kirehe na Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba, umukandida wa FPR Inkotanyi Paul Kagame yari mu karere ka Ngororero na Muhanga, naho umukandida wigenga Philippe Mpayimana yagiye mu karere ka Nyamasheke. Gusa ntibyamukundiye kuko ubuyobozi bwavuze ko atabasabye uburenganzira. Uyu mukandida yakomeje mu murenge wa Mahembe, naho ni mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Naho kuri yerekeye Burundi, umugwi wo mu nama nshingamateka w'amaho ujejwe ibibazo by'umutekano wagiriza bamwe mu bakozi b'igisata ca ONU kijejwe ibibazo by'impunzi ko ari bo batuma Barundi bahungira mu bihugu bibanyi. Cegera c'uyoboye uwo mugwi yabashikirije uno musi wa kabiri abashikiranganje ba leta bajejwe umutekano no kwivuna abansi bari bitavye ubutumire bw'inama nshingamateka. Idonido twumviriza umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanya.
Ariko ashikiriza icegeranyo c'umurwi wo mu nama nshingamateka w'amaho ujejwe gukurikirana ibibazo by'umutekano, icegera c'uburongoye uwo murwi yashikirije ko amakuru baronse ku rubuga afise ivyo avuga ku bakozi b'igisata ca ONU kijejwe impunzi ku isi HCR. Bamwe muri bo umushingamateka Venant Hatungimana abagiriza ko aribo bahamagarira Abarundi guhunga.
Ko hari abantu bahunga bahenzwe n'abakozi b'ishirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi HCR, bababwira ko bazokwakirwa neza, hariho imiryango usanga iba mu Burundi no muri Tanzania, ku buryo habaye agakoma baca basimbira Tanzania bakagaruka bumvise bigenze neza. Hari rero uruja n'uruza rudasanzwe rugoye gukurikirana bivanye n'abajejwe umutekano badashobora gukwira hose.
Eka nicegera cha kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka, umushingamateka Joki Nishiteretse yunganira icegera cy'umukuru w'uwo murwi wo mu nama nshingamateka ujejwe ibibazo by'umutekano ku bijanye n'uruhara rw'abakozi ba HCR mu ihunga ry'Abarundi. Afise icyo asaba bo byega.
Bashitse iyo bahungiye bavuga ko mu Burundi bicika kandi bagiye bamwe bahunze ubukene nk'uko babishyikirije cyane bagenda bakurikira ka gafashanyo bahereza hariya. Ibyo rero cyo bitwesekaza umutekano cyane ukubona agashisho ku Burundi kuko bavuga ko bicika. Nashaka niyo umushikiranganje ajejwe umutekano burana n'umushikiranganje agira intwaro yo hagati bagakoranya n'umuri HCR kugira ngo iyo ngendo ihagarare.
Umurwi ujeje gukurikirana ibibazo by'umutekano mu nama nshingamateka usanga guhungabanya umutekano, ukuvogera urubibe no kwaka ubuzima Abarundi byarakozwe n'igisirikare cy'u Rwanda. Icegera cy'uwo murwi w'amaho wo mu nama nshingamateka, umushingamateka Venant Hatungimana yabajije abashikiranganje b'umutekano no kwivuna abansi ikiriko kirakorwa.
Bimaze kwibonekeza kenshi ko hari ukutumvikana hagati y'igihugu cacu n'igihugu cy'u Rwanda kubera gupfa urubibe mu gace ka Sabanerwa mu ntara ya Ngozi hamwe na Mabayi mu Kibira. Abasoda b'u Rwanda bakaba bamaze kwica Abarundi babarashe n'inkoho. Ko hashinzwe umurwi uhurikiyemwo abaserukira ibihugu vyose, umuti wo gushinga uburimbi bugabura ibihugu vyose ugeze hehe? Ko abaraswa n'abasoda b'u Rwanda bivurwa ko baba barenze urubibe, vyoba ari vyo canke n'umubano mubi?
Ariko yishura kuri ivyo bibazo bitera umutekano muke ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda. Umushikiranganje wo kwivuna abansi no gukurikirana abahoze ku rugamba arimesha ababa ku rubibe mu mvugo yakoresheje Emmanuel Ntamvukiye avuga ko igisirikare cy'u Rwanda kidateye ubwoba afatiye kuri kahise.
Ikibazo kijanye n'abenegihugu badafise umutima utekanye hariya muzamabaye kubera umutekano muke, bama bafise ubwoba yuko abanyarwanda bazogira icyo babakojeje. Je ndibuka nkiparena intara ya Cibitoke barakimbakije harima baye, kandi narababwiye nti nibatekane bareme ku mutima. Hariya abanyarwanda cyo nababwira nuko batinya abasoda b'Abarundi, kandi nakahise karabigaragaza nta na rimwe abanyarwanda bateye Burundi ngo bagende impore. Izina ryo mu Kirundo rirabigaragaza, ni intambara yabaye hagati y'Abarundi n'Abanyarwanda. Byarabaye aho hari ibirundo byabari kuri urwo rugamba. Aro ntibatekane, nobahamagarira gusa bubahiriza akamo leta yabateye ibicishije ku bajejwe intwaro yuko bogira discipline nk'iy'abanyarwanda bafise ari hagu.
Iyo nyishu y'umushikiranganje w'umutekano ku kibazo cy'umutekano kiri hagati y'u Burundi n'u Rwanda isa niyashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame mu minsi heze yabwijwe ijya Amerika ko bamusotora mu myerekano yatunganijwe ku butaka bw'u Burundi. Abayitavye bavuga ko bazomumesa ko hari umurongo ntarengwa. Evariste Nzikobanya nka Bujumbura ijwi ijya Amerika.
Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umuno tumwe kwijwe rya Amerika. Ni kurubuga rwa Facebook rwijwe rya Amerika. Address ni VOA Radio yacu. Video y'umuno tumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Abarundi birukanwa mu gihugu cy'u Rwanda baragira ikibazo cyo gushika iyo baturuka bamwe muri bo bacumbika mu mihana yegereye umupaka. Abaganiriye n'ijwi rya Amerika bavuga ko badashobora kuronka itike yo kwiyunguruza kubera birukanwa ataco bafise. Mu hanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko hagikenewe ikigo cyo kwakira abahunguka n'abo barundi birukanwa imbere yo gushikanwa iwabo. Ni inkuru y'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze.
Harakindwi zirenga zibiri abarundi baba ba 200 birukanywe. Ijwi rya Amerika ryashitse ku mutumba wa Gwibikara uri muri komine ya Busoni rihasanga abarundi bagera kuri babiri bahacumbitse inyuma y'iyo minsi yose bamaze birukanywe. Uwo mutumba bacumbitse ko uri ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda. Cyo kimwe n'abandi benshi bamaze kwirukanwa bavuga ko bahogwa kuba badafise ibyangombwa bibari kurira kuba muri ico gihugu.
Bwe baraje baradufata. Badufata tuvugiye kugemurira abarwayi bagiye kubyarira mu bitaro abagore bacu baturadupakira batujyana kuhigisha abandi barundi. Abarundi barabahiga batwuzuza imodoka batujyana mu murenge. Hashitse iminsi ingahe nyine cyumweru kigiye gushira bashe batwimura batujyana aho bitizaza
batujyana muri gereza y'Izaza. Sasa twabayeyo kuva kuri iki gihe kwa kane badukurayo kwa gatatu mu gitondo. Batigizanga kuri duwani icyo tubiye n'icyo gusa ngo gishaka ibyangombwa. Abangana n'abavandimwe twarabanye giye kinawe giye kirekire naje imbagana mbona baranyakiriye.
Abo barundi babiri bavuga ko vyanse ko babandanya iyo bavuka kubera kubura uburyo bwo kwiyunguruza.
Abo zitekeye kubera badufashe nyine nk'abantu bingegera kandi twari dufite aho twari tuba n'abacu bose basigarayo imiryango yacu abana n'abagore bose basigaye. Ubu nta mwenda tugira wo kwambara twaje kunyina tubona twabuze n'iki tugeze wacu cyaba abana bane abahungu batatu n'umukobwa umwe.
None mubayeho gute?
Hakubaho nyine n'abavandimwe badutunze nyine twashikiyemo iyo babonye rasiyo baratumenya nk'abantu twarishikiyemo tugana
kujyangirire ku mavuko kureba ababyeyi byarancyanze ntabwo navano n'amaguru ngo nagirayo.
Basaba intererano kubo bishobora bagasaba no kwegerezwa imiryango yabo yasigaye hakujya.
Ikibazo ifite nuko nabona nk'icyangiza mu rugo nkajya gusura ababyeyi ko babayeho cyede nkabasaba yuko ari nk'ibishoboka bakandira umuryango wanjye no nkawubona nkajya kwicara mu rugo ndi kumwe n'umuryango wanjye. Kuko umudamu yikintu abana batandatu bari wenyine kumva ko bivunanye cyane.
Umujyango ubacumbikiye uremeza ko atari ubwa mbere abarundi birukanwa bahura n'ibibazo nk'ivyo. Umwe mu bagize uwo mujyango avuga ko ari ngombwa kwakira umurundi mwene wabo.
Tubonye rero bamaze kuza birukanwe twarabakire nk'uko ari bene Burundi turasabikanye two dufise twose kuko duke dukihanira bankana. Icyatubabaje ni kimwe nuko birukanwe badafise abadamu babo bakabasigaye n'abana. Twari kunezerwa baje bazananye n'abana babo kaba nta kundi twarabakiriye nyene nk'imiryango. Icyo tubasabira nuko uwo gira icyo abafasha uwo ari we wese ashobora kwizira ku mukanda mu nda akabafasha kandi turizeye neza ko bazoshikira imiryango yabo vuba cyane.
Umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo Daniel Macumi avuga ko hakenewe ikigo cyo kwakira by'agateganyo abarundi bahunguka.
Mbese twaranasabye ko ngaha mu ntari wacu hobaho ahantu twoza turakirira by'agateganyo abahungutse ariko ntikirakunda cyane kubera bisaba ko aba bafasha bikorwa bafasha nka za HCR n'izina n'ayandi mashirahamwe yo dufasha hakabaho icyo kigo kugira ngo abahungutse bashike mu mihana batacumukuye cyane ari abaja za Muyinga abaja za Ngozi abaja za Bujumbura reka nabaja mu makomine yo ngaha nyene mu ntara usanga bashitse ba barushe
uwo mutware yavuga ko ico kigo cyoweza kikakira n'abarundi birukanwa
abo bose tubona ko vyogenda nkuko nyene bakabanza bagashikira urabona baza ari benshi bagashikira ku mupaka nivyo hari barashika mu mihana iwabo ariko hari abusanga bashitse barushe cyane habonetse icyo kigo bagashikiramwo bakaruhuka hanyuma akaboneka n'uburyo bwo kubashika ku makomine byo bari byiza cyane bagashika n'agateka kabo keza
mu kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ivuye Amerika.
Arakoze Jean Bosco Ndarurinze. Twerekeje mu Rwanda kandi leta y'u Rwanda yasezereye abasirikare barenga 800 barimo abafite ipeti ry'abaofisiye ndetse n'abasuzofisiye. Mu basezerewe bazwi harimo Lieutenant General Karenzi Karaki wamenyekanye cyane mu nzego z'iperereza ndetse na General Jacques Nziza nawe wafatwaga nk'umwe mu basirikare bafite ijambo rikomeye mu gihugu. Ni nkuru y'umunyamakuru Sumta Kaboyi w'Ijwi rya Amerika uri mu Rwanda.
Itangazo rya Ministeri y'Ingabo rivuga ko basezerewe hafi ya bose byatewe n'uko bari barangije amasezerano y'akazi abandi basezererwa ku mpamvu zinyuranye zirimo n'iz'uburwayi. Itangazo ryasohowe na Ministeri y'Ingabo rigaragaza abasirikare barenga 800 basezerewe barimo amazina abiri y'abasirikare bazwi mu Rwanda abo ni General Jacques Nziza General Karenzi Karake. Nta byinshi byavuzwe ku isezererwa rya basirikare uretse ko byavuze ko bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru abandi bagiye ku mpamvu z'uburwayi. Itegeko rigenga isezererwa mu isirikare ryasohotse umwaka ushize wa 2016 rivuga ko umusirikare wo mu rwego rwa generali ajya mu kiruhuko cy'izabukuru yujuje imyaka 55 y'amavuko mu gihe impamvu zijyanye n'akazi zisaba ko agumaho icyo gihe gishobora kongerwaho imyaka 5. Mu basirikare basezerewe humvikanye amazina y'abasirikare basanzwe bazi mu gihugu Generali Karenzi Karake. Uyu musirikare ni umwe mu bakomeje gushyirwa mu majwi n'ubutabera mpuzamahanga akurikiranyweho ibyaha by'intambara mu myaka ibiri ishize yafatiwe mu gihugu cy'Ubwongereza hashingiwe ku mpapuro mpuzamahanga zashyizweho n'igihugu cya Espagne. Iki gihugu cyamushinjaga kugira uruhare mu rupfu rw'abaturage ba Espagne bakoreraga umuryango Medicus Mundo. Ifatwa ry'uyu musirikare ryakuruye ubwumvikane buke hagati y'igihugu cy'Ubwongereza n'igihugu cy'u Rwanda. Generali Karenzi Karake yari umujyanama w'umukuru w'igihugu yamenyekanye cyane kandi ubwo yarayoboye inzego z'iperereza ndetse akaba yarabaye umugaba mukuru w'ingabo nyafurika zibungabunga amahoro mu gihugu cya Sudani. Undi musirikare wasezerewe ni General Jacques Nziza nawe ni umwe mu basirikare byavugwaga ko bafite ijambo rikomeye mu gihugu. Kimwe na mugenzi we Karake, Jacques Nziza nawe yakunzwe kuvugwa mu byegeranyo byinshi bisorwa n'imiryango mpuzamahanga ibashinja kugira uruhare mu bikorwa byahungabanyaga uburenganzira bwa kiremwa muntu nubwo leta y'u Rwanda ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda kitahwemye kwerekana ko ibi ari ibinyoma. Asufta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Imbere yuko dusazera ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha dusubire tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagirije uno munsi ku wa kabiri abademokrati n'abarepubulika bakeye, ni inyuma yuko akigoroka nyuma k'abarepubulika ku gutunganya gushasha uburyo abanyamerika bivuza kananiwe kugira icyo gashikako.
Twababwiye ko kandi umunyamategeko w'Umudage Ulrich Weber yatangije raporo nshya ku kibazo cy'ihohoterwa muri Kiliziya Gatolika. Iyo raporo ivuga ko abana b'abahungu barenga 500 bakorewe ihohoterwa cyane cyane rishingiye ku gitsina mu Budage hagati y'imyaka y'1945 n'imyaka y'1992.
Leta ya Amerika yafatiye uno munsi ku wa kabiri ibihano Abanya-Iran n'amashyirahamwe 18 yagiriza ko bafasha mu mugambi wereke misile balistike z'igihugu cya Iran hamwe no kugira uruhara mu masezerano yerekeye ibigwanisho.
Naho mu gihugu cya Afrika y'Epfo twabwiye ko uyu munsi Afrika y'Epfo yizihiza isabukuru y'imyaka 99 y'amavuko y'umukambwe Nelson Mandela. Abaturage bitabiriye ibikorwa by'urukundo bafasha abatishoboye mu gihe kingana n'isaha n'iminota 7 cyangwa se iminota 67.
Njoti mwese mukunda radio y'u Amerika, ibiganiro twari twabateguriye kuri isaha bigarukiye ngaha. Tuboneho akanya ko gushimira ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fazil yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije kuri iyi saha. Kuri mikro mwari kumwe na Hideni Yongabo
afatanyije nanjye Ernest Ugeziwe. Ndabashimiye kandi mbifuriza gukomeza kuryoherwa na gahunda radio yanyu Radio y'u Amerika yabateguriye.